Inkuru twohera ko tubibutsa ni yerekeye igitero cyagizwe hirya y'ejo ku mujyanama mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vya President Pierre Nkurunziza. Aho akaba hari mu ijoro ryo kuwa mbere, igipolisi cy'u Burundi kiremeza ko abakoze icyo gitero batumwe n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, harimwo n'umusirikare w'u Rwanda. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri, anasigura ko inzego z'umutekano zari zisanzwe zizi ko uri Nyamitwe arondegwa. Umwe mu bapolisi bacungera ubuzima bwa Nyamitwe yarishwe, uwundi arakomereka cyo kimwe na Nyamitwe nyene. Twumvirize Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri i Bujumbura. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abantu bategereye w'inyamitwe bari hagati ya 5 na 10 bamutegereye hafi yo muhiriwe muri karitsiye ya Kajaga, komine Mutimbuzi, mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura. Pierre Nkurikiye asigura ko abamurashe bateshejwe n'umwe mu bapolisi yari asigaye acungereye urugo rwa Nyamitwe n'abasirikare bari ku ibarabara rikuru rya Bujumbura Gatumba rija muri Kongo uciye ku mupaka wa Uvira. Umuvugizi w'igipolisi atubwira ivyahononekariye n'ibigwanisho vyakoreshejwe.
Wiri Nyamitwe yaratahutse ku rugo rwiwe mu Kajaga, baca baramurasa, bararasa iyo modoka yari imureruye, baranamukomeretsa buke buke ku kuboko. Abo bari kumwe nabo, umupolisi umwe mu bamucungera umutekano yaciye yitaba Imana, hanyuma umushoferi nawe wiwe w'umupolisi nyene nawe arakomereka ku itako no ku munwa, akaba ariko aravugwa. Barashe iyo modoka bakoresheje inkozi za Kalashnikov, baranaterana grenade zishika kuri 3, imwe niyo yaturitse, 2 ntizaturitse. Mu gitondo abaje umutekano bakaba bashoboye kuzitoraho.
Pierre Nkurikiye yemeza ko abateguye kwica w'inyamitwe bari Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda, kandi bakabana n'umusirikare w'ico gihugu.
Ni umugwi usanzwe umurondera kugira umwice. Abajeje umutekano bari barabimenye, baranafatamo bamwe. Hariho umusirikare umwe mutoyi yitwa Caporale Nduwimana Jean Claude, yari yigeze gufatwa afatanwa na inkoho y'ibita pistole 2, acara navuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu Rwanda, harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi bose bari Kigali, ko aribo batuma abo bantu kugira ngo bamugandagure. Uwo mbere umusirikare mutoye yafashwe, yari yanavuze yuko abo mu Rwanda batanze amategeko ino bishyeza bigashikira ku wundi musirikare w'umukoroneri yitwa Dushimagize Dieudonne batazira gangi, uwo nawe nyine akaba yarafashwe, ubu akaba azari mu gasho. Niwe rero bari abo mu Rwanda bakorana nawe ngaha mu Burundi, agaca ategura kongera akegeranya iyo migwi y'inkozi z'ikibi, bagaheza bakaza bararondera kwica indongozi.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, hari umusirikare yafatiwe ahitwa mu Kinyinya hafi ya Kajaga habereye igitero cyagizwe kuri Nyamitwe. Nabajije umuvugizi w'igipolisi ko uwo musirikare yari mu bateye canke ko ari umwikeko gusa.
Abafatwa iyo hakozwe icaha n'ubwoba umufashe ariko aragikora, urazi yuko abafashwe ku mvuzo z'amatohoza. Mu Gifaransa bavuga ngo umuntu wese afite presomption d'innocence, n'ubwo umufata ariko arabikora. Ni ukuvuga rero ko bafatwa ku mvuzo z'amatohoza, ariko abajije umutekano ntawe bakunze kwihenda kuko siwe wenyine yoba yari muri kariya karere ari umusirikare kugira ngo ashafatwa, nuko ababonye uruhara aba yagize muri ivyo bintu.
Igipolisi kimenyesha ko yari inshuro ya 3 y'inyamitwe asimba umutego w'abantu bashaka kumwaka ubuzima. Umuvugizi w'igipolisi asigura ko izindi inshuro 2 abajejwe umutekano babimenye hakiri kare baziburizamwo. Sijya mbere Burundi bwagirize u Rwanda ko rufise uruhara mu bitero bitandukanye vyakozwe ku bategetsi kuva mu mwaka uheze. Akarorero ka hafi ni urupfu rwa Afsa Mosi, umushingamateka w'u Burundi mu nama nshingamateka y'ibihugu by'umuryango wa EAC, yiciwe i Bujumbura mu kwezi kw'indwi uwo mwaka. N'ibitero vyakozwe mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015 leta yavyegetse ku Rwanda. Mbere abategetsi b'u Burundi bavuga ko bafise ivyemezo ku Rwanda rwahaye ibigwanisha abana bafise imyaka iri munsi ya 18, bakanemeza ko batanze ivyo vyemezo mu ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.